nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ndabara mukije mwewe mwese mukurikirana radio Nzamba agateka ka we nongera ndabahanikaze muri cyasango cy'amakuru mu Kirundi twabateguriye kuri uno mugoroba w'ubwerekezo rya 18 ukwezi ni mukakaro umwaka w'2023 ayo twatorokanije nayo tuhere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Ubukene bw'ifungurwa cy'isukari burahagaritse umutima imiryango itari mike mu ntara ya Muyinga igizwe n'abana n'abageze mu zabukuru. Ahibonetse naho ikiro kivugwa hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi bitandatu, abaguzi bagatera kamo abari intwaro kuva mu gacerere bagatorera umuti ico kibazo cy'isukari. Uko mwaka utaje igenekezo rya 18 mukakaro amakunga himbaza umunsi wahariwe Nelson Mandela yazarongoye igihugu cya Afrika y'Epfo ku bikorwa yaranguye byo kurondera amahoro, umutekano n'ubwigenge, akaba ari n'umwe mu bahagarariye ibiganiro byashikanye ku masezerano y'Arusha hagati y'Abarundi. Mu runani rw'abashingwa manza Kavebe ruburanira abakorewe amabi akurikirana na sentare mpuzamakungu bababazwa n'uko uwo munsi ugeze ubutegetsi burangwa n'amabi ajyanye n'ihunyangwa ry'agateka ka kiremwa muntu hamwe n'iterabwoba. Naye mu bijanye n'inkino, Burundi bwarayibuze umukinnyi w'umurundi kazi rwangiranwa mu rukino rw'amaboko rwa basketball Florence Karume yarazwi ku gatazirano ka dada, akaba yacengiye ari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo yarasigaye aba, akaba yahitanywe n'isanganya. Twabateguriye mu mpera z'ano makuru saya gusa twari ko duca ku mayange mukanya idonedo.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze amakuru twabateguriye tuyahereye kuri ino nkuru iciye ku masonga. Uwahoze ari umushikiranganji wa mbere wa Leta y'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni yimuriwe mu ibohero rikuru rya Gitega kuva kuri uyu wa kabiri igenekezo rya 18 mukakaro uyu mwaka. Alain Guillaume Bunyoni akaba yari yahagaritswe kuwa 21 ukwezi kwandamukiza uno mwaka, aho yaciye ajyanwa gufungirwa mu ibohero rikuru rya Ngozi ari naho yakuwe akajyanwa igitega ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Ibyaha yagirizwa no guhungabanya umutekano w'igihugu, ugutuka umukuru w'igihugu, kwonona itunga ry'igihugu, gutunga birenze bidasiguritse hamwe no gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha. Imvo z'iryo yimugwa zikaba zitarashobora kumenyekana. Turabandanya n'amakuru twabateguriye igenekezo rya 18 mukakaro uko mwaka utaje amakunga arahimbaza umunsi wahariwe umuhisi Nelson Mandela yahoze arongoye igihugu cya Afrika y'Epfo. Uwo munsi ukaba yawuhariwe kubera yaranzwe no kurondera amahoro no kwigenga kw'abanyagihugu. Uyu munsi ariko ngo ukaba ushitse mu gihugu cy'u Burundi atamaro n'umutekano birangwa kandi abanyagihugu batari mu bwigenge. Bivugwa n'umushingwa manza Gustave Niyonzima arongoye urunani Kavibe rw'abashingwa manza baburanira bakorewe ibyaha mu Burundi bikurikiranwa na sentare mpuzamakungu kubwiwe kuva hari intwari umugambwe Sende David D agateka ka muntu kabandarije guhungabana hamwe n'ubutungane butigenga kandi budakora nabwo bukaba bukingira ikibaba abagezwa amabi. Umushingwa manza Gustave Niyonzima ahamagarira Abarundi kwituruna ni Kavibe kugira abashikane amadosiye yabo mu masentare mpuzamakungu. Tumutege yomi.
Igihugu cy'u Burundi urabona kubu agateka kazi na muntu katubahirijwe, ubukene bwugarije igihugu, eka ni ibintu byinshi cyane. Rero uravye kuva intwaro iriho ije mu Burundi urabona yuko atakintu cicizere cigeze kiboneka mu byerekenye kugwanya abagirizwa ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Ucubona rero yuko abantu bagifungirwa ubusa bakaburagizwa bidakurikijwe n'amategeko, aha twoshobora kubaha uburorero bw'abantu bapfunzwe nka Emilienne Sibomana uheruka kurekugwa umunyeshure Christelle Ndayishimiye, umenyesha makuru Florian Irangabiye, muganga Christophe Sahabo, Clement Nkurunziza eka n'abandi. Rero n'ibindi twovuga abantu bagenda amazima yongo abicwa bacaguwe ico twakwita assassinat cible, ababorezwe gufa abanyagu ibyabo rukomba amazi n'ibintu ubona ko mu Burundi byamaho kandi ugasanga bikogwa cyane cyane ku batavuga rumwe na leta canke uwo wese yo bafite ivyiyumviro bidahuye n'umugambwe uri ku butegetsi n'ibintu rero bitwereka yuko agateka kandi na muntu mu Burundi katubahirijwe kandi kaguma gahunga abantu nkuko na rapporteur speciale ku Burundi yabishikirije tariki zitandatu z'ukwindwi muri uno mwaka ucu nabibona yuko nubwo butungane butigenga bukoreshwa kandi burangamwe ibiturire rero muri kavibe co tuvuga nuko hama havugwa amajambo meza y'ukugwanya ibyo byose agateka kazi na muntu ngo kubahirizwe canke ubutungane bukore ariko bigaherera mu majambo kandi tukabona yuko ukudahana ari byinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi uhereye no kubatwara bahagirizwa isesagurwa y'itunga rya leta muri nibyo biturire imbonera kure zirigwa zirica abantu zagirizwa mabi yagahomera bunwa eka n'abantu bari mu nzego z'umutekano rero muri kavide tuvuga yuko tugumye twuguruye imiryango kuri uwo wese yoza twituye kugira tumushikiririze amadosiye yiwe mu masentare mpuzamakungu mpanavyaha kandi duhamagarira abarundi kuguma badomakora utoka ivyo vyose bitagenda bakabishikiriza bahabona bakabiduha twoheza tukaraba ingene dushobora kubugururiza imanza zabo
umushyanganyo w'intwaro hagati mu gihugu bari kumwe n'ukigega ca leta barashize umukono kuri uyu wa 12 mukakaro uno mwaka kwitegeko risubira mu biciro vy'izangombwa n'izindi mpapuro zitangirwa muri komisariya y'igipolisi c'Inyamiramabi ikigaragara muri iryo tegeko akaba ari uko amafaranga azohora ariho kugira ukeneye izo mpapuro ashobore kuzironka yadugijwe cyane reka inkuru tuyibaze Signorine Nijimbere
iryo tegeko rishasha ryatewe kigikumu n'abashikiranganje babiri w'intwaro yo hagati mu gihugu n'ukigega ca leta rishinga ibiciro bishasha byo kuronka ivyangombwa bimwe bimwe bigaragara ko ivyo biciro vyadugijwe inshuro zitatu canke zirenga nk'akarorero kugira umuntu ashobore kuronka urupapuro rwerekana ko umuntu adakurikiranwa n'ubutungane ku bafise ubwenegihugu bahora bariha amafaranga igihumbi iryo tegeko rishasha ryashinze ko abarundi bazohora bariha ibihumbi bitanu nayo abaturuka mu bihugu vya Afrika nabo nyene mu itegeko rya kera bahora bariha igihumbi ubu bazohora bariha ibihumbi bitanu abava mu bindi bihugu nabone bariha igihumbi co kimwe n'abarundi ubu bazohora batanga ibihumbi cumi kugira baronse urwo rupapuro ivyahindutse kandi muri iryo tegeko nshikiranganji harimo ibintu bimwe bimwe bitahora birihishwa haba ku Barundi no ku banyamahanga aho umuntu yovuga nko gufata amakanda ubu umurundi akeneye ico gikorwa azohora ariha ibihumbi mirongo itatu naho umunyafrika aba mu Burundi ariho ibihumbi mirongo ine abandi baturuka mu bindi bihugu bazokwishura ibihumbi mirongo itanu vy'amarundi kurondera urupapuro rujanye n'ivyegeranijwe n'ubutungane expertise judiciaire rwahora rutangwa ku buntu ubu urukeneye azohora ariha ibihumbi cumi iryo tegeko riraraba kandi n'abakeneye uruhusha rwo kuronka iparati zaba iz'amapikipiki canke iz'imiduga ubwo rupapuro rwahora rurihwa amafaranga angana igihumbi n'amajana atanu itegeko rishasha rikaba rishinga igiciro c'amafaranga yo kuriha hakurikijwe ibiro vy'imodokari ivyo biciro bikaba biva ku mafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu n'amajana atanu urupapuro rwo kurondera imodoka yazimiye rwahora rutangwa ku buntu iryo tegeko rishasha rishinga igiciro c'ibihumbi cumi kugira umuntu ashobore kururonswa
Signorine Nijimbere arakenuye tukiri mu gitata c'ubutunzi imiryango itari mike ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga co kimwe no ku mugwa mukuru w'amakomine agize iyo ntara bararajwe ishinga n'ubukene bw'igifungurwa c'isukari bamaze hafi amezi abiri batakibona muri iyo ntara aho kibonetse naho kikagurwa hagati ikiro ibihumbi bitandatu n'ibihumbi bitanu imiryango ifite abana bato bakenera isukari mu ngaburo yabo isa n'iyataye umutwe eka niko kuko nyine ku bakuze bakunda kunywa isukari mu cayi cyane cyane abadasoma ku kayoga kiretse ko iyo sukari itaboneka ubwize arayironka umudandaza ayigurisha mu ibanga ntangere ikiro kimwe kikaba kiri hagati y'amafaranga ibihumbi bitanu n'ibihumbi bitandatu reka iyi nkuru tuyibaze Edi Claude Ninazo
haraheze ikiringo c'amezi abiri mu ntara ya Muyinga kurondera isukari ari nk'ukurondera umuzi w'ibuye nk'uko bimenyeshwa na bamwe mu muryango iba ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga ubwo bukene bw'isukari buribonekeza kandi ku rugero runini ku migwa mikuru y'amakomine nk'uko isoko rya Radio Inzamba ivyemeza uno munsi umuguzi agize imana akayigwako mu kazu k'idandarizo aho igurishwa mu ibanga ntangere kandi ntihabwe uwarewe wese ayigura ku kilo amafaranga ibihumbi bitanu cyangwa ibihumbi bitandatu. Umuguzi ayirose ku mafaranga ibihumbi bitanu avuga ko umudandaza ayimuhaye amupfuye agasoni. Umufuko w'isukari w'ibiro mirongo itanu warugugwa ibihumbi ijana na mirongo itandatu uno munsi ugeze ku mafaranga ibihumbi amajana abiri na mirongo ine nk'uko isoko ryacu ribandanya n'ibyemeza. Ivyo biruko mu gihe abadandaza bashika batandatu bakura mu bubiko bw'ishirahamwe Sosumo buri mu ntara ya Ngozi amatoni y'isukari arenga mirongo ine ku kwezi. Uno munsi ababyeyi bafise abana bato bato bakenera isukari mu ngaburo yabo ngo barabuze uko bagira. Nico kimwe n'abantu bakuze bakunda kwihereza isukari. Bamwe n'abandi bagasaba abajejwe intwaro abarongoye igipolisi hamwe n'iperereza mu ntara guhagurukira ikibazo cy'isukari bagahana bihanukiriye abadandaza bayinyegeza kugira ngo bayigurishe ibitagenda. Bamwe mu baguzi bakemeza batarya umunwa ko ubukene bw'isukari buturuka ku badandaza n'indongozi zimwe zimwe mu bisata bitandukanye binda ndende.
Edikolode nazwe arakenuye utumira mate dure tubanaye n'amakuru twabategori.
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya. Ugukumirwa kw'abantu bagendana ubumuga guteza guhagarara akonda kamugategwa na kasiye biza bigomba aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ADMH Association pour le Développement des Militaires Handicapés no kuvuga ishirahamwe ry'abaserikare bamugariye ku rugamba mu itangazo ryo shirahamwe ryashize ahabona kuri uyu wa kabiri bakaba basaba cyane cyane ko uburenganzira bwabo bwubahirizwa mu kwiyunguruza hamwe na bimwe bikenerwa mu nzego zitandukanye biciye mu matora. Tega matwi Katien biza bigomba arongoyesha hamwe ADMH
ababijejwe cyane cyane mu ntwaro mu bafata ingingo nibagerageze baje ku rugero rw'ibindi bihugu tusangiye akarere mbere n'ibindi byo ku isi mu guteza imbere uburenganzira n'amategeko by'abagendana ubumuga kuko ahandi biramaze gutera imbere haba ku bituro usanga hari ibimenyetso bibyerekana ubugendana ubumuga kamenya hatumbera byose biratunganije kandi bagerageza kurondera imiduga yorohereza n'abagendana ubumuga kuko hariho nk'amabisi hajya ihari abagendana ubumuga bamwe bamwe atabashobora kuhurira nka birya bibisi binini binini uravye mu gwinjirira ingene hameze ni bake bashobora kuzurira n'abashobora guhagarara biratugora ingene tuzurira naje mbona izindi zishobora kuhurira irya bibisi ntayo ntayashobora bisobanurwa yuko twebwe tukiri kure cyane y'uburenganzira bw'abagendana ubumuga. Hanyuma mbere nocangirwa ko mu by'uburenganzira bw'abagendana ubumuga saho gusa biri bugarukire ko ndose nako kanya nocangira ko mvuga n'ibijyanye n'amatora n'ibijyanye na rusansuma. Murabona ko twimirije rusansuma rwimirije abagendana ubumuga umengo siho bari ni ukuvuga yuko nta n'umwe baraba ntibatubwira ikintu na kimwe hanyuma tugize ngo turavuga ngo ibi byabaye murihe no kuvuga yuko ejo canke irya ejo hazocasohoka ibintu usanga ubugendana ubumuga atahantu hamwe avugwa bitume n'ico twobaza kitanke kiriya bakubwira ati amategeko aya nayo ntakuraba ndaca kuvuga ko kumwe yatubwira ngo no mu ibwirizo washingiro niko bimeze. Rero no mu matora n'u amatora ari karategurwa ejo buca dusubira kwinjira mu matora ya 2025 na 2027 ayaheruka mu 2010 baradutumye ko batubwira ngo tutange abashobora kuduhagararira natwe muri ya gihagararira amatora n'ibiki n'ibindi umugabo nta n'umwe bageze bashiramwo. Turababwira ibyo bokora kugira ngo abagendana ubumuga nabo boroherwe mu matora nta na kimwe bakoze. Dusabye nuko abagendana ubumuga nabo bashobora kuja mu nzego bakabakopte kurya bagira kubutashye kubatwa kubera ko abagendana ubumuga nabo n'uwundi mugu wihariye.
Tubandanize amakuru kuri iyi nkuru y'umubabaro. Umukenyi w'umurundikazi Florence Carme yarazwi ku gatanzirano ka dada yaraye yitabye Imana ahitanywe n'isanganya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo yarasigaye aba. Uwo mwigeme w'imyaka 32 akaba yabaye rurangiranwa mu rukino rw'amaboko rwa basketball haba mu Burundi mu karere ka no mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka Alexandre niyunge ko atubwire ibikuru bikuru byaranze uyu mukinyi yarayitavye Imana.
Florence Kalume Sifa yarazwi kandi kwitazirano rya dada benshi bamwibuka nk'umukinnyi wa basketball mu mugi wa Belcosta uno munsi usigaye witwa Gladiators yaraye yitavye imana ahitanwe n'isanganya ry'umurivuye kuri gaz isanganya ryabereye muri leta zunze ubumwe za Amerika aho yarasigaye akora urupfu rwiwe rwamenyekanye mu Burundi kuri uyu wa mbere ku mugoroba w'ijoro ariko abakunzi ba basketball benshi bakaba bazindutse bahanahana iyo nkuru y'umubabaro ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye abakunzi ba basketball bakaba bababajwe no kumva urupfu rw'uyu mukinyi Florence Karume batazira dada umwigeme yaranzwe n'ubuhinga bwinshi mu nkino za basketball reka n'umupira w'amaguru mu murwi wa Colombe Florence Karume yarasigaye aba mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yarafise imyaka 32 yavukiye i Bujumbura muri zone Ngagara mu murwi wa Gardiatoz wahoze witwa Belcosta yakinyemwo imyaka myinshi bavuga ko bakiranye umubaro mwinshi urupfu rwa Karume umwe mu bakinnyi babigeme bakomeye cyane u Burundi byigeze kuba bufise aha tukabibutsa ko Florence Karume yabaye meneuse w'umugwi wa Belcosta hamwe n'umugwi nsengera gihugu w'intamba mu rugamba wabigeme ubuhinga bwiwe mu gutanga neza imipira pass eka no mukwinjiza amanota menshi ni nabwo bwamugejeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka w'2016 aho yaje gukina i Dallas mu nyuma aja muri Texas akurikiye mugenzi we bakinanye Ines Nezerwa batazira giti mbere yo kuja muri Amerika yarakinye no mu gihugu c'Uganda aho yize akabana MVP umukinyi yigenjeje neza nkuko yaramaze kubiba akatari gake mu Burundi mu mwaka w'2019 uwo mukinyi Florence Karume niwe yatowe nk'umukinnyi mwiza mu ishure yigamwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo Cincinnati Bearcats abakunzi ba basketball ku mbuga ngurukana bumenyi ubutumwa baguma batanga n'umusabira ku mana ko yamwakira mu bwami bwayo tukaba dohojeje umuryango wiwe wa maraso abagenzi n'abakunzi ba basketball
imbere gusozera ano makuru mukurikirene agakino k'umuhari waranira agateka kazi na muntu agakino tunywere mu gakuza
tunywere mu gakuza n'agakino mutegurirwa n'amashirahamwe rigiteka na movement ina mahoro mukagashikirizwa na radio Inzamba agateka kawo
dekure
siba usubiye kuvuga ndakwenda siba kawenda kunyurunga
Agakino tunywere mu gakuza niko gacega sozera makuru twateguriye kuri no wa kabiri reka nshimire mwe mwese mwari muduteza bire nshimire nabagenzi banje bafashije kuyegeranya Bonfisi niyongere na ikonda yabashikiza ndabifurize kuroranirwa muri byose na hose nkaba ndabikebanuye ndababwira nti nagahwana.